nzamba
nzambira samirana
amakuru na Josino Kazi. Niwe nchuti na mie bakunzi ba radio inzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 kigarama mu mwaka wa 2023 aho twateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bafatikanije ngwaruka rw'imbonerakure baragirizwa gufata ku nguvu abagore b'abakongomani mu gihe bari barungitswe mu ntara ya Kivu y'umanuko mu mwaka w'2022. Mucegeranyo IDHP yashize ahabona kuri uyu munsi berekana ko abakoze ayo mabi mu gihugu cya Congo batigeze bahanwa ahubwo bashimiwe barungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Imyidogo niyo se mu basirikare bahoze mu gisirikare cya kera. Imvo nyamukuru akaba ari iyandiko ry'abo basirikare bonyine kugira bazorungikwe kugwana muri Congo ngo kuko bamenyereye intambara. Basaba ko ibyo bintu byohagarara muraza kubikurikira. Leta y'u Burundi nta kintu na kimwe iriko irakora kugira ishigikire ibihingurwa mu gihugu kugira hagabanywe ibigurirwa hanze. Ibyo navyo vyotuma ubukene muri mu gihugu bugabanuka muri iki gihe igihugu kiri mu kibazo gikomeye. Muraza kumva insiguro zitangwa n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Kaze Mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa mwese. Abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure baragirizwa gufata ku nguvu abagore b'abakongomani kazi. Ivyo babikoreye mu ntara ya Kivu y'umanuko yo mu gihugu ca Congo mu mwaka w'2022. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri uyu wa gatanu n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu IDHB. Karina Tertakian umushakashatsi muri IDHB asigura ko mu matohoza bakoze abagore batatu n'abana 12 b'abakongomani bafunzwe n'abasirikare b'u Burundi minsi itatu. Umviriza.
Ces cas remontent au début du déploiement des militaires burundais au sud Kivu.
Ivyo vyatanguye mu mpera z'umwaka w'2021 igihe abasirikare barungikwa muri Kivu y'ubumanuko kugwanya imigwi igwanya leta. Muribuka ko bigitangura leta y'u Burundi itigeze yemera ivyo bikorwa vyo kurungika abasirikare muri Kivu. Ukwezi k'umunani mu mwaka w'2022 niho ivyo bikorwa vyamenyekanye. Mu kwezi gukurikira kw'icenda niho twamenye ko abasirikare bakora amabi menshi. Muri village Gitombe abasirikare b'abarundi barapfunze abagore batatu n'abana 12 mu gihe cy'iminsi itatu. Umwe muri abo bagore yavuze ko yafashwe ku nguvu inshuro nyinshi n'abasirikare b'abarundi. Ibikorwa nk'ivyo bihungabanya agateka kazi na muntu kandi bigafatwa nk'amabi yo mu ntambara. Ayo mabi ntiyakozwe n'abasirikare bonyene ko yakozwe n'imbonerakure zari zarungitswe mu ntara ya Kivu nazo nyene zarafashe ku nguvu abagore. Abagwanyi b'umuharire tabara nabo nyene baranyuruje abagore bongera barabafata ku nguvu. Akarorero n'umugore yamaze ukwezi kose abana n'abagwanyi bongera baramufata ku nguvu ico gihe cose.
Uwo mushakashatsi asigura ko inkwanzagabo zo mu gisirikare zari zirongoye abandi basirikare mu manuko ga Kivu zakubaguye abantu zongera zirica n'abandi. Muri IDHP bakababazwa n'uko abo basirikare batigeze bakurikiranwa ahubwo bashimiwe n'ubutegetsi. N'ubunyene kurikira Karina Tertakian.
Notre rapport note que certains commandants burundais responsables des troupes burundaises en RDC.
Mu cegeranyo cacu cerekana ko abasirikare barongoye abandi muri Kivu basanzwe bagirizwa amabi bakoze mu Burundi muri kahise. Uwa mbere ni Inyasi Sibomana, icegera c'utwara abasirikare bagwanira hasi, akaba yahoze arongoye iperereza ry'igisirikare c'u Burundi mu mwaka w'2015 aho yicwa abantu benshi bagatabwa mu kiyaga Tanganyika. Hari kandi na Ile Defense baranyikwa. Kwa ya hoze arongoye igipolisi mu Burundi akaba kandi ya hoze arongoye abasirikare mu manuko bw'intara ya Kivu we yagirizwa kubagura abantu harimo abana mu gihe yari arongoye ikambi ya muha turababazwa no kuba atacu abo bose bigeze babazwa na leta y'u Burundi ahubwo barungitswe mu kazi mu bindi bihugu
il les a récompensés en les déployant dans des missions lucratives de maintien de la paix.
Imyidogo nayo ni yose mu basirikare bahoze mu gisirikare cha kera imvunya mukuru akabari yandikwa ryabo basirikare bonyene kugira bazurungikwe kugwana muri Kongo ngo kuko bamenyereye intambara basaba ko ibyo bintu byohagarara gukora karenganyo n'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru ava muri bamwe mu bahoze mu gisirikare cha kera XFAB amenyesha ko iryo yandikwa ry'abahoze mu gisirikare cha kera XFAB riri ko rikogwa mu ibanga ntangere guhera ku rwego rwo hejuru rurwanira hasi mu ma division mu ma brigade no mu makambi. Ayo makuru akamenyesha ko inama zabaye mu ndwi heze mu ibanga mu ntara ya Muramvya Ibugarama mu ikambi y'abakomando zikaba zari zirongowe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Abasirikare bahoze mu gisirikare cha kera XFAB kaba batabaza basaba ko ivyo bintu byohagarara kuko abariko barandikwa ari abasirikare bakuze batagifise amagara n'ububangutsi bwo mu ntambara nk'uko umwe muri bo avyigana.
Mama yabaye ku muntu heze arerekana neza yuko za kwandika abantu mu ibanga kandi ikaja ku mugaragaro ari uko atabafise barekana amavuga kwa kama edifisi na kikambi ya mala nimevina kabichi ya wako maandu ingozi kwa hali ya garaji ya vuga yuko babandika kwa wasata ijana nane umuku ikambi ya itegeko ujeli namba mwiyo kambi ta estro wako ya andika hawa kukuru nige mbikina 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 na mirongi lindwi nungu nani kwa kubaka kudu mbikina mbikina nungu nani kutuka kushika ya megatatu nukubuga wunavu wagizwe nukwe kwa wafambi kandari uo wagize makambi nere totawaza yuko watugira kuweeshi nilimuga weeshi marakuze weeshi na watama ume njuta kukwane na mbangawe na zika a nezatariwa wa
abasirikare basaba abajejwe gatya kazi na muntu ujejwe ibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu gukurikirana hafi ico kibazo kuko babona ko ari ukubaroha kuri songoye. Insiguro zitangwa na bamwe mu barongoye ibiro bya gisirikare ngo bifuza ko abasirikare ba kera boja kuremesha urugamba kugira ngo abakiri bato ntibasubire kuruta ngo bahunge kubera ayo makenga yose uruganda rwa kadyo inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo.
Abasirikare b'Abarundi nabo bagiye mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia mu rwego rw'umwe rw'ibihugu bya Afrika ATMIS baridoga kuko baheraniwe agahembo kabo k'amezi 13 ikibabaza ngo nuko hasohotse umushahara w'amezi 4 ariko ngo ntibigeze bamenya iyo wakamanganiye basaba ababijejwe kubatunganiriza kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Inkuru ya Olivia Gakima.
Aba basirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia bafata ko ari nk'agasuzuguro kubona umusirikare w'igihugu aheza mission igihugu camurungitsemo agatahazira yoye bavuga ko batumva na gato ingene ubumwe bwa Buraya hamwe n'ubumwe bwa Afrika byobura amafaranga yo kubahemba. Uyu ni umwe muri abo basirikare.
Turababazwa cyane n'agasuzuguro basirikare b'u Burundi turi mu kino gihe kubona umusirikare aheza mission nk'iyo amahanga agataha yifumbereje kuko basisheshwa umurimo w'ibihumbi mu mwaka w'ibihumbi 2022 umwaka tumaze kuwuhembwamwo amezi 10 yonyine urumva ko umwaka uze tukuheranwamwo amezi 2 uyu mwaka w'ibihumbi 2023 murabona ko nawo nyene urangiye atakwezi na kumwe umusirikare w'umurundi ahembwamwo. Twiyumvira rero ukuntu ubwo bumwe bwa Buraya bufatikanije n'ubumwe bwa Afurika kuko abo bahaye imfashanyo ukuntu bakoresha umuntu umwaka wose ugahera atamuhenze akongera ko n'ubundi ntamuhenze mugaze tuzi n'uko umwaka uheze igihe gifata cya Atmis gitangura muri Somalia ubumwe bwa Buraya bwatanze imfashanyo y'amafaranga atari make y'amayero azafasha muri ubwo butumwa bwa Atmis sinibo kandi dufite umugabo mu bihumbi 600 birenga by'amayero kandi baradutumye kubizafasha mu guhemba abasirikare mu gihugu cya Tunisi.
icunyura umubabaro wabo ngo nuko hasinye umushahara w'amezi ane mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka yamara gushika ubu ngo nta nurumeya bigeze bahabwa basaba inzego zibijejwe harimo n'umukuru w'igihugu kubaronsa agashahara kabo kugira ngo babeshe imiryango yabo
ari ikintu gitangaza nuko mu kwezi kwa gatatu gushika kwa kane hasohotse ordre de grama y'amezi ane sinya ko no twara ko ntinga cyane gatano ariyo ndabwo ndabwo ndakera ni cyuka kuko hagara ka yuko mafaranga muri cyare ahenda ku munsi ku munsi ari mu rugo twa muri Somalia cyo kera ni cyuka kuko yashyira ibanga mu rugo muri cyare wese menya amafaranga bamwiba ku kwezi ku kwezi cya no habuye ujya mu gando gusinyisha abasiri cyare bajya muri misi amafaranga ahora baronka mu gatari gira batari gira bayaronka ku mishahara yabo uno mwase ya sakayi mtukawe wa iya wala dudokza mahali hachiye inyikira tayo mezane umukazi da koreshi tayo sakayi kwa sawangu mdashkani na kakamo ndase dashkiye na mkruyo wa ujango ya umze akawara na gayenda wasili kari dashkise haanyuma nishu wate alakumora laga agahendu kaya chukuko mwala wana kumhu yunezi mjihugu ikitoramia agira namba usha abana bajya mu bakase bakagira amatike gutaha hanyuma banasubireyo mu kwezi kwa mbere bakagira amatike yo gusubirayo n'ibyahano bazose bijyanye n'ubuzima bw'ishuri
mwamenya ko bamwe muri abo basirikare bamaze kugomborwa nabo nyine baheraniwe hagati y'amezi abiri n'umwaka kuri ibyo ntitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo agire ico bivuze ko
Inzamba
tubandanye ayo twabateguriye ubutunzi bw'u Burundi bugeze aho mwasa shaka ubukene n'inzara bizuri inzara nta mafaranga y'agaciro mu gihugu hari ubukene bw'itoro bwasongereye isi ibe leta nayo ikaba atakinira kirakora cyo gushigikira ibihingurwa mu gihugu kugira hagabanywe ibigurirwa hanze ibyo bivugwa na Andre Nikwigize muhinga mu by'ubutunzi mu muharima pu Burundi aho avuga ko ikindi kibazo gikomeye kijanye n'intwari ibereye ibuze mu gihugu tumukurikira
ibiriko birashikira ishira hamwe susumo na gatangaza umuntu akibaza ati leta yakoze iki kugira umwimbo w'isukari wongerekane cyangwa ntugabanuke kuko nkuko mubizi isukari y'u Burundi irashobora gukwira mu Burundi hose eka mbere hakaboneka n'umusesekara ugashogwa mu mahanga ikindi umuntu yibaza leta yakoze iki kugira igerageze kugwiza ibishogwa hanze kugira igihugu n'ikibandanye kizera kufashanyo gusazo hanze kuko turazi yuko hejuru y'ikawa n'icyayi hari ibindi bitegwa byinshi bishobora gutezwa imbere bigashorwa ku masoko mpuzamakungu ariko abategetsi b'u Burundi ntibasa n'abaradushinga no kugena ubutunzi bw'igihugu buri ko buratendagara ahubwo tukumva bivugira ngo ubutunzi bw'igihugu cacu burashemeye ko ahubwo mu mwaka wa 2040 u Burundi buzaba bugeze kure mu by'ubutunzi kunda yo mu mwaka wa 2060 Burundi buzuba bugeze ku murongo w'ihugu biteye imbere hagataho abafasha u Burundi yaba ikigega mpuzamakungu FME yaba banki y'isi yose yaba ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya n'ibindi birifuza gufasha u Burundi kugira rwogorore mu ngorane burimo ariko imbere yaho bagasaba yuko leta yofata ingingo zirashe zo kunagura ubutunzi intumbero zirashe mu vya politiki intumbero zirashe mu vy'intwari bereye ariko leta ikabiri irakwega ibirenge mu gufata izo ngingo zisa ahubwo ryasesa gugwa ry'ubutunzi rikabandanya abategetsi bakabandanya kwigira mu ngendo zo hanze uko byamye ugasanga na twa dufaranga dukeye twa dusigaye ariko baraduheza ibiva mu mahanga kumure bidakenewe bikaguma biza kwa kundi kwa kera nangeka rero ko mu Burundi hakenewe guhindura ingene igihugu kitwagwa turaze yuko hari akagwi k'abarundi bamerewe neza batunze kandi ivyo bibazo by'ubukene bw'u Burundi bitabaraba ariko twebwe tubona yuko hageze ko abarundi bose aho bava bakagera ubudasa bwabo bafatana munda bakazamura ubutunzi bw'igihugu amazi atararenga inkombe.
Uburundi ngo urakeneye abahinga mpuzamakungu kugira ngo uronke inzego n'amategeko bikomeye kugira ngo igiturire gishobore kuranduranwa n'imizi. Ibyo byasabwe na Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom. Hakaba hari ejo mu nama mpuzamakungu yo kugwanya igiturire yabereye Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gabriel Rusiri yaraneguye ingene imvugo z'abategetsi b'Uburundi zitajana n'ingiro mu gikorwa cyo kugwanya igiturire. Tumutega amatwi.
Aho dufitiye amakenga cyane cyane nuko tubona muri leta umengo hari abantu bafise ishaka n'umwe tudasanzwe gurondera ko inzego zo kugwanya igiturire zashizweho bivuye mu aya masezerano mpuzamakungu zifutwa. Nk'ubu ababizi bose barazi neza ko cya gipolisi cyitwa kwidasanzwe cyo kugwanya igiturire hari abantu barondera cyane yuko cyofutwa kugeza yaho mbere nk'uno munsi abatwara kijya gipolisi uno munsi batahari batabariho umukomiseri mukuru ntawuriho ushegera ciwe ntawuhari uje by'amategeko ntawuhari ikambere kugeza yaho nabitwa ko basigaye bakora ubu uya bamaze amezi na amezi badahembwa. Murumva neza yuko bigoye kanyuma eka n'inzego zindi zo kugwanya igiturire umuntu arabona neza kuva yaho bafutiye ubushikiranganji bwo mu biro kwa perezida bujeje by'intwari bereye no kugwanya ibiturire byashye bicumbagira rwose. Ubu uya biragoye kushobora kuronka muri leta ubaza ibijanye no kugwanya igiturire. Ibyo rero bigadutera amakenga rwose kuko tubona ko umukuru w'igihugu aravuga ibyo kugwanya igiturire cyane mwashaka mugabo kurundi ruhande tukabona neza yuko ibiriko birakogwa ku rubuga mu by'ukuri bitandukanye cyane niba n'amajambo ariko arashikirizwa. Tukifuza rero yuko muri leta cyane cyane abari mu nzego twifuza rero yuko leta y'u Burundi yosaba ico no kwita assistance technique no kuvuga abahinga baoni baza kuyifasha kugira ngo igihugu gishobore by'ukuri kugira inzego zikomeye zo kugwanya ibiturire n'amategeko akwiye kuko ubu uya yahari twemushya muri ko mutufata ko ari nk'ibikanganyoni.
Ningazi cyo dusozera makuru turariko turabashikiriza mwakoze mwebwe imese mwayakurikiye Jose Nkaze nayabashikirije nkabanda bifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha.